mwumva ni radio y'ijwi ry'America. Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, abari muri Uganda mu karere ka Kisoro turi kuri FM 88.9 ya radio y'ijwi riyobora. Ikaze mu makuru yo kuri mugoroba muvugwaho nange Venuste Nshimiyimana. Mu Burundi n'amashinga amateka yemeje umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara, amakomini n'amazone n'imitumba, leta ivuga ikigamijwe
gushyigikira no gukomeza umugambi wa leta wo kugeza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomini ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo
Martin Ntegetse mu mushikiranganje w'intwari yo hagati mu Burundi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hakomeje kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, abaturage bavuga ko bibangamiye umutekano wabo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Makuru avuga hirya no hino ku isi, mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zakiraga inama abakuru b'ibihugu bya Afurika na Amerika muri iki cyumweru, ikibazo cy'uburenganzira bw'itangazamakuru muri ibyo bihugu cyashyizwe ahagaragara. Abanyamakuru bagera kuri 56 bari muri gereza kubera akazi kabo mu bihugu 11 bya Afurika. Bimwe muri ibyo bihugu bizwiho kuba bibangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko bigaragarira muri raporo yasohowe ku wa gatatu n'ishyirahamwe rikingira abanyamakuru CPJ. Ibihugu bya Iran n'Ubushinwa nibyo bifite abanyamakuru benshi bafunze, 62 kuri Iran na 43 mu Bushinwa. Misiri ifite 21, Eritrea ikagira 16. Muri Kamerun hafungiwe abanyamakuru 5 bazira gutara amakuru ku ntambara ibera mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'icyo gihugu. Maroc ifite 3, Repubulika Demokarasi ya Kongo ikagira 2, naho muri Algeria, Burundi, Ethiopia, Nigeria na Senegal hafungiwe byibuze umunyamakuru umwe. Ku banyamakuru 4 bavugwaga icyo gihe ko bafungiwe mu Rwanda, 3 muri bo bari barazize kuba barashize ku muyoboro wa YouTube amakuru yavugwaga ko avuga nabi ubutegetsi. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka, urukiko rw'Ikigali mu Rwanda rwasanze abanyamakuru Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack badahamwa n'ibyaha baregwaga, rutegeka ko bahita barekurwa. Mu isi yose ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 abanyamakuru bari bafunze bari 363. Umuherwe nyir'urubuga rwa Twitter Elon Musk yarukoresheje kuri uyu wa gatandatu atangaza ko imbuga z'abanyamakuru zari zarahagaritswe by'agateganyo bazazisubizwa. Zimwe muri izo mbuga zahagaritswe harimo n'urw'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Steve Harmon zahise zifungurwa, ariko hari izindi zitarakomorerwa. Elon Musk yavuze ko yahagaritse izo mbuga kubera ko zatangazaga amakuru yaho indege ye iherereye, ibyo bikaba byaratumye hari ukoresha ayo makuru agakurikirana abana be ababuza amahwemo. Nubwo bwose abo banyamakuru batanze amakuru kuri Elon Musk no ku ifungwa ry'urubuga rwa Twitter y'iyo ndege, nta n'umwe wigeze atanga amakuru yaho iyo ndege iherereye. Nubwo bwose ayo makuru agaragara ahariho hose ku ikoranabuhanga ritanga amakuru ifungwa ry'izo mbuga zamaganywe n'umuryango w'abibumbye kimwe n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Aya makuru yose kimwe n'andi agezweho avugwa hirya no hino ku isi mushobora kuyasanga kuri wa eshatu akadomo radio yacu zewe akadomo com. Mwanasanga kandi kuri YouTube, Instagram na Facebook, adresi yacu ni VOA radio yacu. Amakuru tuyahere mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hakomeje kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, abaturage bakaba bavuga ko bibangamiye umutekano wabo. Ibi bibaye nyuma yaho kuri uyu wa 4 umuntu utaramenyekanye yarashwe n'abasirikare bari barize umutekano muri ako karere. Inkuru irambuye Gloria Twishime.
Icwa ry'uwo muntu aho kuri Mahoko rikomeje kubura urujijo cyane ku batuye. Tugera kuri wa kane twasanze abashinzwe inzego z'umutekano zirimo polisi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza mu Rwanda RIB. Gusa ijwi ry'Amerika ntiryabashije kumenya imyirondoro ye cyangwa umuryango we, nubwo twabajije abo twasanze. Ikimenyetso cyagaragaraga aho uwo muntu yiciwe ni umuvu w'amaraso, naho umurambo inzego z'ibanze z'umutekano zari zawuvanyeho rugikubita. Abaturage twavuganye batubwiye ko nubwo bumvise amasasu arasa amasaha ya saa cyenda z'iryo joro batatinyutse kujya kureba ibyabaye.
Ubwo mu gitondo tubyuka kare kare twasanze abapolisi bateze imihanda yose, wagera hano ku kiraro kikuza na Kanama bagahita bagusubiza inyuma. Waba uturutse kuri Nyundo uzamuka ujya Kanama bakakunyuza hirya mu maveni kugira ngo wereke kunyura mu muhanda. Tuberwa ibyabaye. Nyuma yaho umukuru w'ingeragutabara nawe aje kutureba aratubwira ati rero hano baharasiye igisambo.
Usibye umuturage warashwe n'inzego z'umutekano bivuga ko yaba yarazize ubujura, abandi nabo twaganiriye baratubwira ibyabayeho mu bihe bitandukanye byashize kandi ko bimaze kuba karande muri ako gace batuyemo.
Iki ni igisu banteye hano sibyo? Kuno kubokora barizo n'ingori ziracibara ziracibara ko ari kungana umutwaro. Ikindi cyuma bakinjije mu ngumo umumuno reba hano ko harapasutse murebe ukuntu aka kaguru barakangije ndere na nubundi ukarakira ni inkuru bakubise mu nageze mu bitari gisenyi gucyo mu rwego
sambo bagiye barabyica nange bateze mu rumuno wanje ejo bundi tariki ebyiri baramutemagura banamutera n'ibyuma yatwamujyanye gisenyi amara icyumwe no mu bitaro badusezereye kuwa gatandatu kuvugira njye amurwaje ariko byarambabaje nitwaha umugisha Felix cyane urugoma ahubwo banamutegeye inyuma y'umuriro.
Aba baturage baravuga ko urugomo ahanini ruterwa n'umuco wo kudahana abakoze amakosa nk'uko bikwiye. Aba baturage bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo.
Bura nk'aha ngaha tunyura hariya mu gisanze nta muntu w'umubyeyi ushobora kuhagera saa kumi n'ebyiri ngo aba afite umutekano. Buri gihe n'uwo ari we wese n'uvuye guhaha barabimwambura.
Kujya mu Kiyovu aroba baretse gutema ubu ngo bari kugendera ku mbago bavuye mu bitaro vuba.
Bo baza bavuga ati kubera ko weho wamfungishije ndaguhiga weho ngwice cyangwa ugire nabi wa muntu nanjye uzajya urandeba cyaba abandi kubera uri mudugudu uzajya uragira ute uzajya urabahishira ariko bakakwiye kwicwa niko bimeze da.
Twongeye kugerageza kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza RIB ngo baduhe amakuru yimbitse kuri iri raswa n'impamvu yaryo ntitwabasha kubabona. Ku Banyarubavu ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko muri aka karere ka Rubavu bikomeje gufata indi ntera. Aho uyu muntu yarasiwe ni ku birometero hagati y'icumi na cumi na bibiri uvuye ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Rubavu. Tuishime Gloria, ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Burundi inamashinga mateka yemeje umushinga w'itegeko rigena isubiramo ry'imbibi z'intara, amakomini, amazone n'imitumba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Nk'uko biri muri iyo ntegoro y'itegeko yemejwe kuri wa kane, intara z'u Burundi zigiye kuba zitanu mu gihe zahora cumi n'umunani, nazo ni Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Buhumuza na Burunga. Izo ntara zitanu zizaba zigizwe n'amakomine 42 mu gihe yahora 119, amazone 850 n'imitumba 341. Martin Interetse, umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu, yari yishikiye mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka icyatumye leta y'Uburundi igenekezo ya 15 kwezi kwa gatandatu uno mwaka itorero intego y'itegeko. Yeretse abashingamateka karusha igihugu kizogira na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi igihe iyo ntego y'itegeko yo kwemezwa
gushyigikira no gukomeza umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomini ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo na cyane cyane amakori n'amategeko gukomeza intwaro rusange n'intwaro ibereye abenegihugu bahanuzwe mu gufata ingingo zose zibera cyangwa zifatwe n'abo bitoreye kandi itunga rusange bamenye ingene bayubahiriza bose.
Naho abashingamateka bemeje 100% ya nteguro y'itegeko, hari amakenga babanje gushikiriza. Uyu ni umwe muri bo.
Kugira ngo izo nzego zizakore zihari zibandanye zikora, iri tegeko rizatabanza kubangirwa mu gushyirwa mu ngiro, rizoshyirwa mu ngiro ayo matora niyaba biga mu mategekanya kubatekerera mu gihe baba batezerewe.
mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu yamwishuye muri aya majambo
nzego zacowe kibandanye amabanga gushika manda
Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga we wabona ko uko guhindagura izo ntara ataco bije kumarira barundi amenyesha ko igikenewe uno munsi ari kwita ubukene buhanza barundi no kwitaho agateka ka muntu kadasiba guhungabana
muri demokrasi muri politike mu butunzi mu vy'ubutungane nta na kimwe bije kungura igihugu cacu urabona ko atakintu kirimwo kiretse hari igiharuro nkumure cy'amatora kuko bobo urumva ba misi yose biteze ko amatora bayatsindwa kandi niko vyabaye amarero bagaca baja mu mutwe uduharuro duto duto cyo nta handi bona inyungu birimwo iyo bari inyungu y'ukubandanya biba ivy'amatora hama bakabandanya ku ngoma ataco vyunguriye igihugu cha umunyagihugu
Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi amenyesha ko ahubwo nimba atari imvo za politike ziri imbere wa makomine yarakuye kongerezwa
wo gwiza makomine nkumburukaga banyintara jewe mbada nk'akaroro ngaha mu bubiri gitwaye dusanga makomine ashika amajana 585 mu gihugu kingana n'iki Burundi kubera iki kubera ko ubuzima bw'umunyagihugu buri kuri komine ibyo by'iwacu ni barine ine by'ibyigangeso ariko ubundi nibaza ko bafite ntambere umutwe wa politike ariko ntacho bipfara n'iterambere namwe muzobiraba n'ukuri ko atanacyo bizandanira umunyagihugu mu byerekeye iterambere ryiwe
so bwa mbere mu Burundi intara zihinduka kuri Repubulika ya mbere yari rongowe na Jean Baptiste Bagaza intara za 8 kuri Repubulika ya kabiri ya Petero Buyoya intara ziba 16 igenekerezo rya 200 kwezi kwa mbere umwaka w'1999 havutse intara ya Mwaro iba ya 17 na igenekerezo rya 26 kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 havuka intara ya Rumonge intara zose z'u Burundi ziba 18 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda indwara zo gufungura nabi zibangamiye bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko bari mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania barenga 1,800 basinzikajwe n'indwara za bwaki itera kudindira mu mutwe no menekurire inkuru irambuye James Jovin
ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barafa hafi buri mwaka mu bitigiye bitangwa na muganga Tomaine Nyundo akurikira na bijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo muganga Tomaine yemeje ko ibyo bitigiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi 3 ashize
watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe
abana 227,603 bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire mu ico gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye abandi 5,305 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda
kati ya 51,588 walitarajiwa
ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mfungurwa pamu yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiri ibiribwa impunzi zose. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAM muri iyo nama.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
PAM itegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu gufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twatanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe PAM idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa uyu mtoto hawezi kuwa ameandikia data tu kumukatia mno mkali, lazima alianza na uwakati.
Nk'uko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka n'amasoko rusange yugawe batagira aho bakura ibyo gukabukanya, gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi. Uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri bivanye no kubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu magara ya buri muntu.
Ubwo bivanye n'izi ndya turya zidakwiye, izi ndya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana agira ingaruka mbi.
Uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya indya imwe, ni ukuri abantu benshi bagwaye amayestoma, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ivyo kurya. Umuntu yama kuri vya bindi kuri vya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya, mukagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amayestoma.
Bodufasha katwiyumvira ko bakatubabwira ivyo kurya nk'iripukira duro ukwezi turose ifu nibi n'ubushaza imatukoronka nk'umuceri n'ibiharage bakatubaraduhindura umuntu bezuko cyangwa dushobora kugira amagara meza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure hafi buri uko umwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Ivyemezwa n'ishyirahamwe Save the Children yita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bwijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kino gikombe cy'isi mupira wa maguru ibere Doha muri Qatar zarangira kuri iki cyumweru. Umukino wa nyuma uzahuza amakipe y'Ufaransa na Argentine. Arsene Furanziza ukurikiranira hafi iby'imikino yabwiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo ukabona uko umukino wa nyuma uzagenda.
Kuko wanje nibaza ko azaba ari urukino rukomeye cyane gose, kubera ko n'imirwi ibiri y'ukuri iri mu bihangange bigize football muri iyi myaka. Kimwe cyo cyaheruka gutwara Copa America Argentine, hanyuma ikindi nacyo nicyo cyatwaye igikombe cy'isi yose giheruka. Nibaza yuko azaba ari urukino rurindiriwe n'abantu benshi kandi ruzaba rukomeye, kuko igihugu kimwe cyose kizaba cyifuza gutahukana igikombe cy'isi ku bwa gatatu ngo gisigi kindi muri kahise k'icyo gikombe.
Buri Messi abantu benshi babona ko iki kizoba ari gikombe ciwe ca nyuma cisi yose, afite imyaka 35, bakaba abitegereza ibintu bavuga ko uravye ukuntu ari karakina n'umweta bishyiramwo ko ashaka kwandika amateka ko mu gihugu ciwe ca Argentine bakunda kugereranya umukinyi wari we wese na Maradona yabaye kirangiranwa, bababona ko umukino mu mateka y'igihugu cabo ategereza gutsinda igikombe cisi yose. Witegereje ukuntu ari karakina, nivyo niko ubona, ubona ko ariko ashiramwe uwo mwete kugira ngo yandike amateka.
Ego nibaza yuko ivyo muba kinyi bose basanzwe bahiganwa ico kintu nico buramwo cuko yiteze yuko ashobora muri kahise kumugwa Argentine uko bavuga Maradona bazohare bavugana Messi nibaza ko biri mu bintu bishobora kuba bimutera intege bikanamutuma yitanga cyane gose kuko uravye indi myaka bari bagize iminsi batabyitwaramo neza cyane gose badashika nga nk'ikombe cahera cisi yose ni basiko bakuweyo n'ubu Bufaransa nyene nibaza yuko bizoba bimumutera ingoga cyane gose hejuru y'ico co kwipfuza kurengana Maradona kubasubiriza mu ndumane kugira ngo nabo barabe yuko botsi n'Ubufaransa bwabakuyeyo bukabatuma bavayo kandi ico gihe bari bafise n'abakinyi bamwe bamwe uyu munsi batagikomeye cyane nk'uko bari bamwe ico gihe nka ba Di Maria n'abandi nibaza yuko muri make ni kintu kimumotiva kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yipfuza kunganya na Maradona nibaza ko kere ikintu kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yokinisha ingufu nyinshi nk'uko tubibona muri iki gikombe cy'isi yose
yaratsinze ibindi bikombe ku rwego rw'amaclub na Copa America kushira amagi mu prima muri Amerika yepfo ikombe cy'isi yose nico kintu kibuze naho ku Bufaransa Mbappe aracyari muto yatwaye igikombe ari muto igiheruka ku mwaka wa 2018 kaba umugwi userukira gihugu ari mu Bufaransa ushitse kwikiranya mu gice cyanyuma ubona nawe ashaka nawe kwandika amateka bose bari babiri ashaka kwandika amateka yo kuravuga ku ruhande rwa Messi ku ruhande rwa Mbappe nawe ashaka kwandika amateka ugutsinda kabiri kwikiranya kuko ibihugu bimaze kubigirana ibaza ko ari igihugu cha Brazil 62 na 58 hamwe n'Ubutaliyano umenga hari 38 niko bibona muri make
nibaza yuko Mbappe nawe nyene no mukinyi akiri muto kandi byukuri kuva agitangura ubona yuko ashaka kwandikisha izina ryiwe muri kahise atari akumurwa iserukira gihugu Ufaransa gusa ariko hu no mu kahise k'umupira w'amaguru muri rusange kuko urabona ikintu cabaye mu mpera z'ama preparatif bagize equipe nationale yaranse kwifatisha ifoto kandi yari imenyerewe ko abantu bose bayifatisha we warankaravuga ati ndashaka kugira control kuri dwa ya image yanje nibaza ko karakantu ashatse kwereka n'ukuri ndazi yuko izina ryanje ndashaka yuko mutamfata nk'uko mwafasha abandi bakinyi bose umupira w'amaguru cyane abandi bose baci nibaza yuko n'umusore akiri muto mugabo afite ambition ikomeye cyane gose yo kwandikisha amateka yo kwandikisha izina ryiwe muri kahise ko umupira w'amaguru
muri make mu ijambo rimwe ukubona ibyo bihugu bibiri niki guha amahirwe kurusha ikindi mu ijambo rimwe
je ubwiranje nibaza yuko Ubufaransa aribwo mpa amahirwe kubera nibwo mbona umenga bafite ekipe ikomeye gusumba Argentine bivaye nuko bamwe bashobora kuzuzanya n'abandi
murakoze cyane
ego murakoze nawe
komeje kumva radio y'ijwi y'Amerika n'umwanya bikina mico combo taxi
combo taxi
combo taxi
combo taxi
mugiye gutega amatwi combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
monenda kusikiliza combo taxi taxi ya Grand Lac.
Hello, ndakumva sheri. Nukurida, uzuko njye kongera kurarino. Ariko umva sheri, umva. Njyewe nageze ku mupaka. Baravuze bati rwose bati zane byangombwa byawe. Ndashakisha nkura hose ndashaka ndabibura. Ikofi wapi? Byose byagiye. Ahubwo ndukandera umuntu mwiza yabwiye ati rwose genda witonde uri gushakisha ndo bibona. Ahubwo wabwe ari bwanyishe da. N'amafaranga yose. Ubu nta kintu sikanye pe. Barese gato sheri, barese gato. Se kuri kundi bacyane madam. Kuje kundi bibi.
Ka, nana kimwe ariko nuko numvise umenga wataye umutwe.
Isubira kureba ubundi.
Tuhari kuravuga nta byumvise. Mugabo reka ndakubwira inama. Nukuri nkuta umwanya wawe muri kurarondera iyo godomoni yawe. Eh? Wewe wibaza ngo iracyari ngaha ha.
Ushaka kuvuga iki?
Ahubwo je ndibaza yuko byiza wihuse twumva ngaha atakirikira gushikira. Abantu bibuko bwo nabuzi. Abantu bunga bose n'abandi.
Kuko nta magenzi giye kirekirera.
Iyo kodo muni wewe ibaza ngo yataka. Ibagize kera hivi. Hari na usanga hari ibyo bari kwara gutangira inyuma utazi. Bashobora no kukugirira nabi.
Aha. Ese ko numva bose tabakorora? Ubwo nta kintu bizo bamata.
Oya.
Nuko ukora nayo mabandi yanyibye.
Oya ntundenganye n'ukuri je ndiko mvuga ibintu nzi. Ngaha haranyegara babandi. Aha. nyumbaze ngo nababandi gusa n'ubukozi bw'ikintu bwose bwivanzemo ahantu ubona ko bakwivye ingodomoni yawe kandi abo kuri duwane bakaca bakwankira kuja buka ntacho bikubwiye wewe weri ndirura
oya nanone rwose umva ntabwo nabashije kwambuka kuko ntabyo ngombwa mfite bari gukora akazi kabo kandi birumvikana
iki ni kukwereka ko batagushaka iwawe
ubwo ahantu ntabwo ribuka by'amata
wakazi jewe mbira usanga iminsi yose njabuka ibungo ndabazi neza cyane ndazi ninge n'abakora ubuhoho kuri n'umunyamahanga yoho baraza kukwifatira mu gahanga bakubwira nyine ko utagira ibyangombwa bakwagirize yuko waruje uri inkozi y'ikibi uje guteza umutekano muke ngaha rundi ringira tuva ngaha kuko nibakira abantu n'ikisi ntushobora kubatora
patron
Patron, bwana nilikuwa nisha kutafuta mina sikia mina furahi sana. Nili kutafuta kabisa mina kukosa.
Nonisha ni kishofi?
Bwana, patron lisabu portefe yako mutaksi yangu njue mina kuletea kila kitu iko ndani kabisa.
Ipyangumba vya nyorifite?
Yote viko ndani hakuna taki tumoli lipoteza patron. Antuka mina sikia mina furahi sana kukuona.
Ipyangumba vya nyorifite? Nama faranga anjarimu, jibu tatuwe, shofi, umfa, kura kabisa, jibu tatuwe. Mada, wamane kukuru nima kunduka, ngobakibye ngobaranjira nana.
Nini?
Nyamgira ngabanyabu kwa ngobarampa, ngobarampa, ngobaranjira kutu. Mada,
wakajume. Bawi bagiribi nusa haheze, nono hizu hizu haheze kere.
Narinzi korbo sundo kubesha wa mugani, njewe na maso ya anje. Niba ni abandi bantu bose babujijwe no kwamuka kandi babanyabugo
eh
ariko atanye ukavuga ngo abanyamahanga ngo barimo kugirwa gutya
ase nini
muzabyoge ibyo bintu byo gufata abantu bose ukabashyira mu gatebo kamwe ugafata abanyabugo bose ukavuga ngo ni abantu babukabambura umuntu ukabagira inyamaswa ibyo bintu ntabwo ari
byo no mama tukose kabisa vraiment
urumva atari kose ari komeza
ngo n'ukuri natahuye ko nihenze mumbabarire shofe ingo nkwereke tujyane hirya gatonya ndakubwira aho uja kumfikana
no ntabwo ugifite ubwoba bw'abanyabugora shofe aze kukubwira nibyo yavuga ku banyabugo bende wanyu
rwose nyine ntacho nabuze Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ahantu dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi tuyisoreje uyu mugoroba mwiza ngari kumwe na Venuste mushimiye Imana
Radio Ijwi rya Amerika yabanye ikibito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabanye ikibito cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu mu gutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza cyo tukona turayaga tugahuta yo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu mu gutanga icyambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu
fisa bakozi bakarorero batanga makuru.